Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwiriwe incutsi mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga. Muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira abakenyezi, abigeme, ibibazo byabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijanye n'ubuzima bwabo. Mu Burundi mu kwezi guheze kwa 10 ku itariki ya 24 gushika kuri 29 harabaye amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme basiganwa ku makinga. Abayitabiriye bavuga ko iri ari mu bituma umwana w'umukobwa adasigwa inyuma mu kibano agafatwa nk'abandi. Bakenyezi bari mu mashirahamwe y'inkino bahamagarira bagenzi babo bari muri politike cyane cyane gushira ingufu mu guteza imbere umukobwa n'abagore bari mu nkino zitandukanye nk'uko bitabira ibindi bikorwa bya politiki. Rero nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe turabararitse ku mbuga zacu za Facebook. Murungike nimero yanyu kugira ngo tubahamagare mu terere ibibazo canke ivyumviro. Radio yacu adresse yacu kuri Facebook ni Radio yacu VOA. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika nkuko muvyumvise ko karirimbo katwibutsa ko tugiye mu mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme amagara yabo ibikorwa byabo by'iterambere n'ibindi byinshi. Mu Burundi mu kwezi guheze kuva ku itariki ya 24 gushika kuri 29 amahiganwa mpuzamakungu y'abigeme basiganwa ku makinga yarabaye. Abayitabiriye bavuga ko iri aya mahiganwa ari muri bimwe bituma mwana w'umukobwa adasigwa inyuma mu kibano agafatwa nk'abandi cyane cyane abandi bana b'abahungu. Rero abakenyezi bari mu mashirahamwe y'inkino bahamagarira bagenzi babo bari muri politike cyane cyane gushira ingufu mu guteza imbere abana b'abakobwa bari mu nkino zitandukanye nk'uko bitwararika ibindi bikorwa. Rero reka twumve inkuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaduteguriye kadushikiriza mu ndwi ziheze aho ayo mahiganwa yari koraba mu gihugu cy'u Burundi, amahiganwa yahuje ibihugu 8. Dutega amatwi mugenzi wacu Eloge Wirikaneza hama tuje mu kiganiro nyezina.
Aho hambere hariho ibintu byinshi bitakorwa n'umukobwa, ariko ubunya nabona yuko hariho ibyahindutse. Ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumirwa.
Uwo mwigeme Emmanuel wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi avuga ko urukino rwo gusiganwa ku ikinga rwahinduye byinshi uko yahora abonwa mu kibano.
Umwaka uheze nashika mu wa gatanu, mu wa kane, mu wa gatandatu, ariko ubunya nabona ko biriko biraza. Aho hambere barashobora kumubona ndi ku ikinga cyangwa bakabona undi mukobwa ari ku ikinga bakavuga ati urya mukobwa arashyira isoni n'ibintu nk'ibyo, ariko ubunya baratanguye kubyakira. Akarushye n'uko nyine tugaturakira n'ibindi bihugu birimo abigema bazakera hano mu Burundi, ibyo biratuma benshi batahura bakanabikunda. Ndetse hari icyahindutse cyane rwose kubera aho hambere ngo nta mukobwa ngo yurire ikinga, hariho ibintu byinshi bitakorwa n'umukobwa, ariko ubunya nabona yuko hariho ibyahindutse. Ubunya igitsina gore ntikiriho kirakumirwa.
Narisa niyo Mutoni wo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero izwi nk'iya mbere iturukamo abanonotsi benshi kandi babunyoye mu guhiganwa ku makinga, niko abibona.
Ubu baratwitaho ico dukeneye barakidu na twega turashoboye ntabwo ushaka dukeneye turashoboye ntabwo yaho dushoboye
ngonga turuka muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ashimishwa hanini n'imiterere y'u Burundi kubanyonzi bikinga
la compétition s'est passée bien c'est très bon
Ihiganwa riko rigenda neza cyane ugereranije n'iwacu hashashe gusa ahari imisozi nta hantu waduhuga turiko turinanata kubwira turonke umusaruro mwiza Adelphine niyifasha w'igihanga hari ikindi kimunyura kurusha kubona abakobwa bahora bikumira basigaye baja habona no mu mahiganwa manini
abakobwa n'abantu bitinya ariko uravyo ibiriko birakorerwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'ibintu by'akarorero kubana babigeme noterakamo abandi bigeme anje ko bogira ishaka numwete wo kuba mu mwuga wo kunyonga ikinga bagira intege bagira nguvu bagira ishaka numwete
ariko abazwa no kubona atarikoresho bigezweho we nabagenzi be bafite asaba umukuru w'igihugu akunze kwita umukunzi w'urwaruka kubasahiriza
nkabo turiko turahiganwa bava mu Misiri bava mu bihugu bitandukanye ko d'Ivoire Benin n'ibindi bihugu bafite amakinga ateye imbere yagaciro tsaba indogozi yacu iturongoye muri iki gihugu cyacu ko yo dufasha materiel urukino
Beorine bucumi w'imakamba mu manuko afise umwitwariko nyene
tukaronka nk'amasinga twoshobora gukoresha yakomakomeye kandi yari kugaciro kaniniya kuko ayo dukoresha afise ibitese bitoyi nabo yanganya na yandi yabandi bakinye
nifashe amagadira abarirwa nkawe kutitinya no kutikumira Habone barere n'abasigura ko umukino wo kwiruka ku makinga ari nk'izindi nkino zose zishobora guteza imbere abantu
n'uburyo buraboneka twiteza imbere cyclisme ni sport nk'izindi nk'umupira nibiki
Liliane Shimirimana arongoye ishyirahamwe ryamenyesha makuru bakorera mu gisata cy'inkino mu Burundi avuga ko hatewe intambwe itari nto mu bijanye no guserukirwa kw'abakenyezi n'abigeme mu nkino uko niko yabisigurije ijwi rya Amerika
biriko biraza okay bukikera twari tuzi ko inkino ari z'abagabo gusa mugabo uye turabona abagore bagenda mu mahiganwa abakobwa cyabona abagore bari mu barongoye inkino ntagiharuro nyezi na nubwo ndatanze mugabo ubuye ikuntu mu nkino zitandukanye hariho igisata kijejwe inkino z'abigeme mu ishyirahamwe ry'urukino ubwo ariko bwose ndagira nti iyo ni intambwe kandi turababona no kubibuga ibyo kera batari bamenyereye ugasanga barimo no mu nzego zifata ingingo mu ziro mu barongoye imigwi mu barongoye amashyirahamwe
Nshimirimana twari ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bakora ku nkino bahamagarira abakenyezi kuzijurukira
bwa mbere na mbere n'umukenyezi n'umwigeme bwabo kubera yuko harabayeho kwikumira muri kahise bifatiye ku mico n'imigenzo ku mbura ibyo rero ngira nti ni byiza yuko abakenyezi n'abigeme bwabo babirengera bakarengera iyo mico yo kwikumira kandi yanagaragara ko hariho bamwe bamwe usanga bakumira
abakenyezi bari muri politike abasaba gushyira ingufu mu nkino nk'izo bakoresha mu bikorwa bya politike
kenshi kugira ngo inkino zabo zitere imbere bashikike n'abandi bagabo abakenyezi nabo kino kugira nti abari muri politike kujya baharanira ibibanza muri politike babiharanire no mu nkino tubona abakenyezi bari mu ntwaro tubona nabo barongoye imigwi tubone bari kubibuga baje gushigikira abakenyezi bagenzi babo gutyo bizoheza bitange ingufu n'ishaka kubanonotsi b'abakenyezi bagire bati turafise abadushigikiye natwe
uyu ni umwaka wa kabiri Burundi yabutunganya amahiganwa yo gusiganwa ku makinga y'abigeme ku rwego rwa Afrika mbere ryabaye umwaka uheze uyu mwaka ibihugu bititabiriye kandi zari zatumiwe ni Tanzania n'Uganda mu gihe byarungitse abanonotsi birimo Misiri, Benin, Cote d'Ivoire, Kenya hamwe na Congo mu kiringo cy'iminsi itandatu kuva ku wa mbere abo bigeme bariko bazunguruka ku Burundi bahereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu burengero mwaro Gitega hagati na hagati rw'igicankuzo mu buseruko mu yingangozi mu buraruko hamwe no mu murwa mukuru wa politike Gitega aho bazohingukira eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
rakoze cyane mugenzi wacu Roger Kaneza yakurikiranye iyo nkuru y'amahiganwa mpuzamakuru yabaye mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa 10 arakoze cyane reka rero twakire umutumire uno munsi twagize amahigwe y'ukuronka umwe mu bari muri ayo mahiganwa umwe mu bari muri ayo mahiganwa yabereye mu Burundi ni Bucumi Beoline nkuko mwabyumvise mu nkuru twumvise yararimo Bucumi Beoline urakoze kufatakanya ko kuganira natwe kuri ayo mahiganwa yabigeme mu gihugu Burundi kaze neza mu kiganiro muri sanga. Beline uherereye neza na neza hehe mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya?
Ku mutumba warangiye zone mu yange komine Nyanzara k'intara ya Makamba.
Nyanzarake muntara yamakamba mu bumanuko bw'igigo cy'u Burundi. None Berlin, tubwire muri make aya mahiganwa abo mwari muri kumwe mwiteguye gute kuyajamwo, yagenze gute muri rusange?
Kubwa yuko ya kenyeza nivanya na nipo tuliko kukotwebe ama kinga dukoresha na amezuna ya vani koresha ama kinga mbuge muri make alimusi ya yotwe dukoresha bobo wafise ama kinga wakoresha ya fisaka chiro kanini kuyotwe dusangwe dukoresha.
Ego aya mahiganwa yarabahaye kandi akaryo kukuhura n'abandi bigeme bo mu bindi bihugu basanzwe nabo nyine bagira amahiganwa nkayo, byari bimeze gute kumenyana nabo, kuganira nabo, mwararose akaryo kukumenyana?
Ego bifanye n'ukuntu ubusanzwe uzi inkuru nini kuko tuvuga indimi zitandukanye, mwarashobora kuganira bifanye n'uko usanzwe uzi igifaransa mwarashobora kuvugana n'abavuga igifaransa, icyongereza naho nyine mwarashobora kuvugana n'abavuga icyongereza, udashoboye naho kuvugana nabo bazi icyongereza cyangwa igifaransa bivanye n'ukuntu hariho ubusanzwe usanga hariho umuntu avuga ururimi rumwe cyane cyane nk'abarundi ni bake usanga bazi nk'indimi.
Urakoze cyane Hama. Beoline, kini kiganiro gihijambo abanyonye biradijwe rya Amerika nabo nyene mu kanya tuzaza kubaha karyo kugushikiriza ivyumviro abijanye cyane cyane n'ingene umwigeme afatwa mu kibano, cyane cyane yagiye mu bijanye n'amahiganwa yitwa ko yobara y'abagabo canka y'abahungu. Ariko mbere yaho reka kandi kabazo kerekeye uko wakiriye mugenzi wanyu umwigeme mu Burundi kazi yashoboye kuronka ikibanza ca kabiri muri ayo mahiganwa, nk'uko bivuze hari harimo ibibazo by'uko mutari mufite amakinga akomeye nk'ayo mwabonye abandi bari bafise, wakiriye gute kubona umwe muri mwebwe yarashoboye gushika ku ntambwe y'umudari wa kabiri, kuko turumva ko hariyo ibindi bihugu byaronse ikibanza cya mbere n'icya gatatu?
Nabyakiriye neza kuko yashoboye gukoresha ingufu z'afise kandi arashobora gushika. Cya mbere na mbere twashimira Imana yamufashije agashobora gutangura neza kandi agaheza neza atasanganya agize kandi agashobora kujya mu kibanza cyiza, ikibanza cya kabiri.
Ego twari twizeye kumuronka uno munsi, uyo nawe akaba ari Emmanuela Rukundo. Turaza kugerageza kubana tumugerageza kumuronka ku murongo wa telefone, twagerageje ariko ga telefone ntikakunze, ariko turaza kubandanya tugerageza kugira ngo nawe nyine twumve uko byari bimeze, iyo ntsinzi gene yayakiriye n'ibindi byinshi by'urugendo rwanyu nk'abari mu mahiganwa y'amakinga cyane cyane hagati mu gihugu. Ariko reka tujye ku mirongo ya telefone, abanywanyi bishwe rya Amerika nabo nyine barifuza kubaza ibibazo, gushikiriza ibyumviro muri rusange. Reka mpere kuri Jean Bimenyimana. Jean, amahoro neza?
Amahoro neza cyane, turabumva ibujumbura mu Burundi.
Urakoze cyane, ni byiza Jean. None wewe nk'uko twabishikirije ku rubuga rwa Facebook, kumbure waba wabibonye mu kibano umwigeme umukenyezi kubijanye no kuba yoja mu mahiganwa nk'aya makinga, bavuga ko ari ay'abahungu cyangwa abagabo, wewe ubyakira gute? Kumbure n'aya mahiganwa yabaye mu Burundi, uyavuga ku iki?
Jewe icya mbere navuga ni uko mbanje gushimira kwanze uwo mwigeme wacu mu Burundi atishishikara mu kindi gihuzoronke ikibanza cya mbere. Rero ikintu navuga kuri ibyo, mu bisanzwe mu Burundi wacu hari aho umuhungu n'umukobwa babona yuko bafite ubushobozi bumwe, na cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura cyane no mu bindi bisagara, hakaba hari n'abandi bo hagati mu mitumba mu misozi batabona uruhara rw'umukobwa rwarigo, mbere badashima n'ibikorwa nk'ibyo yoba akoze biteza imbere igihugu nawe bikamumenyekanisha. Mbere jewe nkacangiye ako ndabavumira n'akagohe nk'ababyeyi baba bameze bene uko ko bohinduka bakabona yuko umwana w'umukobwa afite icamaje nk'umuhungu. Jewe nk'aho mperereye nko mu gisagara cya Bujumbura, ndabona abakobwa bamwe ari abatagisizero, nabona abakokayi kuma modokali ama kwasere ti defrashamu nukuri biranshimisha kuko mbona yuko bafisi jambo ubu nabo agateka kabo kameze neza cyane rero nagira intera kamo shodera nagira intera kamo leta ko ibyo ko bakobwa bihangira imirimo canke n'ibya siporo ko yo batera intege cyane mbere no gusumba ugwega abagabo twabategeje murakoze ndabashimiye
nkigufise ku murongo Jean Bimenyimana bavuze ati usigaye ubona n'abakenyezi cyangwa abakobwa bagira taxi velo none mu buryo babikora nikihe kintu kumbure gishobora gutuma bamwe n'abandi babigaya yo bari nyambaro yo baruko badabishoboye batanga uvu bafise ibituma bamwe bamwe batabyakira batavyakira byo bari nkibi
urakoze cyane ngaho naho inyishu imwe no wanza ntaguha nuko n'abantu babapfashoni nabigeme bomenya yuko bafise uruhara cyo kimwe n'abantu babagabo kuko ubwabo barisuzugura hamwe hamwe ukumva ngo kijya gero sino gishobora kandi ubona yuko afise ubumenyi iyo gishobora canke haba no mu nguvu ari bikorwa bikorwa n'inguvu ashobora kubikora rero ibintu bijyanye n'ibyo nk'abatagisivero n'akazi gasaba inguvu mugabo jewe namaze kubona abakobwa atari bake bakagiyemo kandi baragakora rero mu kibanza hari haba bashima kabisa bakavuga ati ego ni ntwari n'abandi nabo babasuzugura ibyo bituma navuze yuko nukera intege abo bakobwa ahubwo uwo mwuga bakawujyamo umwuga wari wo wose w'ingufu yaba ibintu bya mekanike yaba ibintu byo gukora n'ingufu byose bakabijyamo bakabimenya nk'abantu b'abagabo icyo gihe rero bazoca bagira liberite ikwiye uwo ari we wese abubahe haca ngira ko nkebura n'ababasuzugura ndababwira ati niba bareke bakore kuko barashoboye turabashimira cyane kabisa barashoboye ego
turagushimiye Jean Bimenyimana ngaho ibujumbura mu Burundi
namwe mura
ego heka ngaruke ku mutumire wacu Bucumi Beoline kuco uyumvira cyangwa uco ushikiriza kuvyerekeje ivyo Jean ashikirije hama wongere wishure kubijanye n'ivyo yavuze bijanye no kwisuzugura ati abakenyezi yabigeme barisuzugura nawe uko ubibona allo Beoline
ego niko narivoda allo
ego turakumva
ego igerekeye uko abakenyezi cyangwa abigeme bisuzugura birahari ntiyabese hariho nk'umuntu aba yaratangwe nk'umwuga w'ikiringa bivanye nk'ahabaye ugasanga ararihebye bivanye n'uko zirya nyambaro twambara nawe bikavana naho yakuriye bamwe baca bamutanga kutariko bivanye mu mico y'ikirundi ya kera ngo umukobwa kare ngo ntiyanyonga ikinga ariko ubu asigaye ari nyonga rero baca bagutahura kutariko bakakwiyumvira ukatariko n'amajambo kanaka yakavugwa ukacusanga nk'umunyonzi kanaka yahora ari umunyonzi ukacusanga bivanye n'amajambo avugwa bivanye n'ahaba bigatuma yo cika intege bigatuma umenga yobivamo bigaca bituma rero umenga urakengeretse uraganyitse ariko ntabwo ubuganyitse
urakoze cyane hereka ego duhe ijambo undi munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone dufise Niyonzima Emmanuel amahoro neza
amahoro
murahura kome
ego twaho
duga ku ijambo
kuchaje kwa jani nawe na wapasi ni na ni abadamu na bana ayigeme
ego
yendi bagayuko ariko uveri mugende ya kera ikaboroheza cyane ariko uko bigenda biraza buhoro buhoro niko abapasoni n'abigenera bagenda barabimenyera
ego
bisaba rero ko bogira inguvu ako kantu katuma katuma basubizwa kenye habirikwe ni mukabira ariko arakora bakamenya ko twasabikopanirwa n'umwe bakagerageza bako nabo ndubwo baragifite ibindi barabufite ariko bakamara amakaminuza hanyuma bakiga ibikenewe byose ubuhoho nabo bakibariho abo bakamaze bagasukana n'amazi nyuma cyo gituma umwuga wose babona bashobora gukora ko gukora batabyemewe barasuzuguritse aho tugasaba abundi mutsindo ko bati twese tumenye ko umuntu w'umwigeme cyangwa nk'ufata no kurakara ku gihe uko yashoboye ahubwo yasubiza agasubiza n'igihugu kugira ngo n'abandi babemerewe
Niyonzima uravuze ati urabemereye kuri wewe ubona atacyo bitwaye ko bukoresha amakinga acanke bakagukora nk'uko bivuze imyuga ibona yo bateza imbere none tuvuge nko gutwara ikinga ari ibintu byo kwiyunguruza bisanzwe sinzi ko wubatse canke tubatse ariko nk'umukenyezi wawe afashe ikinga canke yiguriye ikinga cyo kuza ari yunguruza wewe wo byakira gute sikintu cukumuteza imbere sikintu cugukuja gukazi ariko avuze ati je ndashaka ikinga cyo kugendera ko kujya kuntu abagabo bafise ikinga bagendera ko wewe wo byakira gute
yewe ndabikunda ndabikunda cyane nakore nibyakoreramo no kutuza izina z'amakinga arabicuruza turasa umukozi aba yahawe nk'akazini gakamerera mu kubyara atagiye nta nari hagufi na mbere ashobora kujya kuri tora ndaba gashobora kurisimika mu rwego rwo kutwaho yasize nikasa bisaba yuko atagize hakiri kare ndabo yagize hakiri kare nkaba nabishoboye yo nkatamuha ase tunabitonegera kuko nk'abaza amakinga muri iki gihe naho ingendo kubaduhagarike zijyanye n'amakinga n'amamoto n'abapayipo niba ari amadirikitori imbere babona yuko kugora abakinga nabo babo batwara abana kwa muganga n'ibindi bagaragara batari hagufi byarabibafata nko kujyana abana ku mashuri akeshe byabo mu moto butoya ukubona mu moto butoya atanze amenyereye ikintu ntakubyara bitwaye ntabyo ntakubyara ntarasi ko yewe ubuzima na cumi n'ibyitanu mbona yuko atazi ko se umudamu akorera ugakora mbamuha uburenganzira bw'uko agakora kandi mbona bimwegereye
urakoze cyane ku ntererano yawe Niyonzima Emmanuel turagushimiye ego hamangaruke kuri ngaruke kuri bucumi Eline twumvise ko bamwe mu bagabo bamwe mu bashinga ntaye bavuga ko atakibazo babibona yuko umukobwa cyangwa umukenyezi akoresha ikinga none ka Beolino wewe ababyeyi bawe ubwitangura gutwara ikinga bo babibona gute bavyakiriye gute
cyewe ababyeyi banje babonye ntangwe gutwara ikinga cyane cyane nk'ibyo byo kujya mu mahiganwa nagiye mu mahiganwa narisanze kuva mu buto bwanje sanze nyonga ikinga bisanzwe nyine nk'uko umuntu hari inyonga ari muhira cyangwa hari ibyo agiye nko kuzana ko yikorera agaca ashyira ku ikinga narisanzwe ntwaze ikinga rero cyane numva barahamagaje ko ihiganwa ry'abanyonga amakinga cyangwa kwiyandikisha muri niyandikishije muri bo hama cyamba muri batatu ba mbere cyangwa byinjira nk'uko hama ababyeyi banjye babyakiriye neza kuko narisanzwe ndari inyonga n'ubwo ntari umunyonzi serukira gihugu cyangwa ntari umunyonzi anyonga ishinga akajya mu mahiganwa narisanzwe ndari inyonga
ni ikintu kimenyerewe ngaho Nyanzarake usanzwe uherereye ni ukuvuga aho uri mu kibano basanzwe bamenyereye kubona abigime n'abakenyezi ku makinga
ego ni basanzwe babimenyereye abakenyezi banyonga amakinga cyangwa abakobwa banyonga amakinga ariko ntabwo bari bamenyereye babona abakobwa bajya mu mahiganwa rero babonye ugiye guhiganwa bivanye kujya kuntu ugiye muri siporo muri antrenema cyangwa tuvuga tugiye muri siporo nyine yo kunyonga ikinga yirya nyambaro wambaye bivanye n'ukuntu wahora wambara ukundi bakaca babona inyambaro ihindutse niho amajyambo acagwirira nayo ahandi ho bari basanzwe bamenyereye nyine babona abakobwa banyonga amakinga
ego kumbure navyo nyene turaza kubiganira ko vyerekeye inyambaro kuri abo bashobora ko badashima izo nyambaro canke bafise ico babivuga ko reka twakira uwundi munywanyi ku ijwi rya Amerika turafise ku murongo wa telefone Nitanga Simon amahoro neza akaze mu kiganiro Simon ndumva aga telefone kamugoye reka tuje kuri Julius Munezero Julius amahoro neza
amahoro kuri cyose ntare
urahura komeye
n'akibazo
cyo Yesu byumva gute
ngo uko mbibona ko kuri byo by'uburinganire ngo uko mbibona mu Rwanda aho ndi mu ngobo mu Rwanda rwose kuba umukobwa cyangwa umuntu w'igitsina gore yaba ari atwara igare cyangwa akora undi murimo waho gutera witwa karu w'abagabo bimaze kugenda bisa naho nta gisa kibirimo bimaze kugenda bigaragara ko uburinganire kuri buri hantu hose bwamaze gufata indi ntera bimaze kuzamuka tugereranyije bimaze kundi hari bimeze
ku bijyanye
ubungubu niba wenda munabyumva mwarabyumvise yaba ba umunsi wari uri mu muri turu y'amamodoka abatwara amagare wenda nubwo bitaragera ku rwego rwo hejuru nko mu zindi kategori ariko ubona ko uburinganire bumaze kuzamura urwego
none gajire ngaho onye uherereye sinzi ko ari mu Kigali canke ari mu gihugu hagati nk'uko mubyita mu caro niko bimeze ku bijanye n'iringanire ry'ibitsina cane cane ku bijanye nko kugendesha amakinga bifatwa kumwe bimeze gute
mu bwarimwe na bimwe ku bijanye no kugendesha ikinga ntabwo biragera ku rwego nuko abakobwa bageze ku rwego nk'urw'abahungu ntabwo birabizana kwizana ariko uko biri kose hari impamvu irimo iragenda iterwa umunsi ku wundi bigaragaza ko harimo diferanse mu byaro wenda niho wakiri ikibazo bisa naho bigoranye cyane umuco ukibagose ariko uko biri bigenda bihinduka umunsi ku munsi ku buryo twizera ko mu gihe kizaza rwose nta diferanse nini izaba ikirimo.
Urakoze cyane Jules, turagushimiye. Hama Bucumi Berline turi kumwe wahoze muri aya mahiganwa yabaye mu kwezi guheze watubyiye bimwe mu ntambanyi n'ibikoresho mufise kugira ngo mushobore guhiganwa neza. Amakinga mufise ntiyarakomeye nk'ayo mwabonye abandi bari bafise, none ubona intambanyi zihagaze hehe? Ho bari muri ayo mashirahamwe murimwo mudashobora kuronka imfashanyo nk'uko muvyifuza, intambanyi ziri hehe kugira ngo muronswe ivyo mukeneye kugira ngo mushobore guhiganwa kuri urwo rwego mpuzamakungu mwahiganywe mu kwezi guheze?
Kesho saba yuko boshobora kuturosa amakinga akomeye kandi yafise agaciro kanini nk'ay'abandi, kuko ayo dufise ntabwo yameze nk'ay'abandi bakoresha. Twari twakoresha amakinga ari munsi y'ay'abandi akinye y'ayandi bihugu bari baje gukinira ino mu Burundi bari bafise kari hitandukanije ibindi.
None mwarimwayiyungunganye mudutereranya amafaranga kugira ngo muyagure canke mwarimwayakuye he kugira ngo muyaronke?
Igihugu ya federasiyo
nay'igihugu rero musaba yuko bokongeraza uburyo. None akamo kanyu murumva kare ko karumvirizwa canke bimeze gute? Murafise icyizere?
Ego ba turashikiriza ibyiyumviro birumvirizwa, turindiriye rero tuzorabe uko bizogenda.
Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi barifuza kubaza no gushikiriza ibyiyumviro. Nsabimana Daniel turi kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, uraho neza?
Muraho.
Urakomeye?
Yes, ndakomeye, tumeze neza.
Ibyiyumviro canke ikibazo?
Murakoze cyane. Ndagira ngo nshimire uwo mwigeme Emmanuel, uwo murundikazi Emmanuel Rukundo, kuko rwose yakoze ibintu bidasanzwe, ibintu byiza kandi bikwiriye. Ikintu rero ngira ngo mu by'ukuri ko ubona ibyo bintu bitaba byoroheye buri wese cyangwa se bigerageje ko bidahita bimuhira, ndetse usanga ari inzira ndende adufasha dusobanure mu by'ukuri ese niki abona we cyagakwiye kuba ari ikintu cyafasha umuntu wagakwiye wahisemo gukora ibyo bintu, niki mu by'ukuri abona cyamubera ubutsinzi bukomeye nk'umuntu wahisemo gukora nk'ibyo we yakoze? Ikindi atubwire mu by'ukuri ni imbogamizi ki yabonye zari zimukomereye zamukomere muri urwo rugendo yanyuze. Murakoze cyane zewe wa radio yacu.
Turagushimiye nawe. Ego Bucumi Beoli navuze ati none ni giki cyokogwa hari impanuro wotanga. Cyane cyane kuba ariko baratangura kuja muri uwo mwuga muri ico gikorwa cyo kuja mu mahiganwa. Ego Daniel abaza ati hari impanuro wotanga cyane cyane kuba ariko barinjira muri aya mahiganwa muri bibikorwa byo gutwara makinga nk'abigeme batangura impanuro zo bari izihe ni giki wobabwira.
Ahubwo no bwa sihi impanuro ahubwo no bwa kintu guhimiriza uwo babyiyumvamo akagenda mwabyiyumvamo mu mutima we akamuntu amusunika akagenda avuga ati Jezi kuri ndumva ndakunda ikinga ndumva ko noshobora gushika aho abandi bashyitse ashobora kuba nkanaka ashobora kuba umukinnyi atwaje ikinga bakiyumvamo yuko atagukumirwa bakiyumvamo yuko gutwaje ikinga ari ikintu gisanzwe umuntu wese akaciyumvamo akagikunda.
Ego twakire ubundi ku murongo wa telefone ni Sibomana Mashitse amahoro neza.
Amahoro.
Ngaho urakomeye.
Ego.
Akabazo canke cyumviye.
Mu bisanzwe ni cyumviyo. Mu bisanzwe jewe ndi mu ntara ya Kirundo komine Busoni aho mba mu karere karimo imisozi awusanga bisaba yuko ugwaruka rw'abigeme rwijukira kunyonga amakinga bivanye n'ibikorwa dukora ingene usanga biba ibitoroshe. Nashaka rero kubwira umuntu w'umwigeme ahari hose yoba ari karanyumva ko yokwigira kuwo mushiki wacu Emmanuela yashoboye gutsinda iryo higanwa mu izo bihugu biringaho bigera muri bitanu ko nabo bogira kuraje kwijukira kunyonga amakinga ukurumva yuko harimo ingabirano nziza zo kugira amahirwe yo kugenda gusiganwa ku makinga ugasanga baratahukanye ubushimwe. Ikindi kandi ibintu usanga bishobowe n'abahungu muri kino gihe nabo tuca tubona yuko bashoboye kuba bo bikora ku buryo bashobora kwihangira n'imirimo isaba yuko bakora ubuzi busaba yuko batwara ibintu ku makinga.
Ubuzi butwara ibintu ku makinga nibyo koko nk'uko twa twabyumvise hariyo abagira taxi vero no ngaho mu Kirundo niko bimeze hariyo abagira taxi vero babigeme cyangwa abakenyezi.
Mu bisanzwe nta batagisivero bahari mu gabo nk'uburere tubamwo hariho ahitwa Imurore hariho abita ahantu bita ku munazi hariho aho bita Inyarunazi hariho ahitwa za Marembo kubera amazi usanga bayavoma bayakuye kure hariho usanga bakorera amafaranga mu gutwara amazi ku makinga ikibido ugasanga bariko barakigurisha 500 abandi nabo usanga amazi bataronka amahera yo kuyagura urumva ko baca bagira amahirwe yo kugenda kuyizanira.
Birumvikana ko ari umwuga mu yindi myuga yinjiza amafaranga.
Ego n'umwuga winjiza amahirwe urumva aba abigitsina gore barakwiriye kwijukira kwiga kunyonga amakinga kuko turabona yuko nabo bashoboye kuko uwo mushiki wacu twumvishije ko arahetahukanye agashimwe kandi urumva yuko bikwiye gutuma bagira kuraje nabo yo kwiga kunyonga amakinga.
Ego akoze cyane. Twakira ubundi munyanya w'ishuri rya Amerika ku murongo ni Emmanuel nibona.
Mwamire neza
muraho.
Ego twa ndi mu Burundi agomba kuba ku bijyanye n'akazi k'abakobwa ubu nta kazi k'abakobwa kikihari mu bisanzwe. Wenda ari bujumbura ariko nama ndabona ari umukobwa umwe w'umutakisi iruhande arakora agatwara abantu akabatwara hirya no hino bakiyunguruza neza atacaniye kanatsinda rero kuko ntikoza yuko hari ibikorwa tuba cyaragenewe abahungu bakobwa batashobora gukora ahantu tutana nk'akarorero umubawa wacu Francine ndiyo saba kubyo yakoze mu makurungu izi ngasi bikagaragaza ko n'abakobwa bashoboye.
Ego nibyo koko yageze ku rwego rwo hejuru cyane.
Ego aho tukisa abakobwa umuntu yashobora guha informasiyo ubwira bakitabira ibikorwa nabyo nyine abahungu bashobora kuba bakora hari n'igihe haba kompetisiyo abahungu n'abakobwa ugasanga hari abakobwa barushije abahungu bitwa ko rero batabikora ata bibishaje mu bakobwa abahungu bakobwa batashobora.
Ego turagushimiye Emmanuel akarorero keza kandi kerekeye uwundi murundi kazi ageze ku rwego mpuzamakungu ruhambaye cyane yiruka cyane cyane ku mametero majana umunani ku rwego rw'isi aratsinda abanyamahanga benshi cyane aho yamayagi mu mahiganwa atandukanye. Ego hama Beoline nawe ubonye Francine Niyonsaba yari kariruka yari mu bihugu bitandukanye mwebwe mubivuga kwiki kumbure bishwa kwa bibatera intege ariko iyo mumubonye Francine Niyonsaba namwe mukaba muri mu bijanye n'imikino n'inkino mubivuga gute mu byakira gute
tugakira neza kandi biratunezera kubona yuko hariho uwundi murundi ashoboye kwiruka n'amaguru biratunezera cyane kandi bigatuma natwe ingufu twoca tugira ingufu.
Ego reka twakira undi munywanye kw'i Amerika ku murongo wa telefone dufise ni Lucky Ahmed Kwizera dusanzwe tuganira nawe mu kiganiro muri sanga kenshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ahmed amahoro neza. Ahmad
amahoro muraho
muraho rakomeye n'umunsi
turi muranyumva neza
neza cyane je gatanu kuri gatanu
yego ni bisanzwe mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga. Ndagira mvuge ubu muri iki gihe nta mirimo y'abakobwa cyangwa se imirimo y'abahungu ikibaho, bose barasa nk'aho bafite imirimo imwe bakora bimwe. Ibyo cy'uko abigeme bashobora kugendera ku magare n'ibintu bisanzwe, ahubwo ikiba gisabwa ni ukubyumva ndetse no kuba leta z'ibihugu zabiha ingufu nazo zikabemerera cyangwa se zikajya zibaha ubufasha nk'uko zibaha ziha urubyiruko rw'abahungu. Ugasanga ese hari nk'ubufasha buri muri finance muri financial cyangwa se ubufasha bushingiye wenda ku bitekerezo bakabaha ubufasha ngende bye nko mu Rwanda usanga nta muhungu nta mukobwa bose ni bamwe, usanga no mu mashuri bose barigana nta uvuga ngo ngewe ngo ndi umukobwa cyangwa se ngewe ndi umuhungu, usanga bose ari bamwe kandi imirimo bagomba gukora abari imwe. Ntabwo ari nka kera wasangaga umwana w'umukobwa usanga yibanda mu bintu byo guteka, kwita mu rugo, imirimo yo mu rugo. Ubu ngubu imirimo yose isigaye yarafunguriwe buri umwe umwe wese. Nabwira nese na baza wenda nk'abo bigeme batsindiye iyo myanya, ese nta gitekerezo bashobora kuba basaba leta ko wenda yabafasha mu kubaha nk'ayo makinga agezweho kugira ngo babashe kuzajya batsinda amarushanwa? Ni nk'icyo gitekerezo nari mfite. Murakoze kumva ijwi rya Amerika mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga.
Kwizera tukigufise ku murongo, turabona ko bamwe batashobora kuba babibona uko ubibona canke n'abandi twumvise mbere bari babishima ko ata myuga y'abakenyezi canke y'abagabo igihari. Hariho umwe kuri Facebook yanditse avuga ati aho yitwa Filemo wiyengera ati reka gushinya n'iby'Imana itashoboye kunganisha. Wowe uje bivuga ko iki ko bavuga bati abagabo n'abagore canke abahungu n'abakobwa ntibangana, ico ubishura gute iyo uvuze uti nta myuga yaba yigeme n'abahungu ihari?
Mukobwa afite ikimwe n'imbaraga umuhungu afite, nta murimo n'ubwenge umukobwa afite ni kimwe n'ubwenge umuhungu afite, nta murimo ashobora kuba ahezwamo. Ibintu wenda yaba ahezwamo ni ukubyara wenda no guheka abana, ni kandi wose ni umwuga. Reba mbona nko gukina umupira, umukobwa yakina kugendera ku igare naho yagenderaho, n'indi myuga yindi umukobwa ashobora kuyikora hatitaye ku gitsina yaba afite.
Wakoze cyane. Ego arakoze cyane Kwizera ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi. Turafise Leonidas ku murongo. Leonidas uraho neza? Alo Leonidas. Amahoro Leonidas. Uratwumva?
Ya mahoro.
Urahura kureka.
Ndabumva. Ndakomeza.
Ikibazo cyangwa icyumviro kuri iki cerekeye amahiganwa y'amakinga kubigeme cyangwa muri make imyuga y'abigeme n'iyabahungu uyibona gute?
Ndayibona nyine biriko biragenda neza natwe twari twagize intuzi nyine kwa gitamanyi kuba natwe mwotwunganiye.
Alo?
Alo?
Ego, senda kumvise neza?
Tabona biriko biragenda neza.
Uherereye he ga Leonidas?
Yewe. Ndi hani Muyinga.
Muyinga. Muyinga abakenyezi cyangwa bigeme batwara amakinga mu byakira gute?
Tubyifashemo neza.
Turagushimiye. Reka twakire n'ubundi Fabien mvuye kure. Amahoro neza Fabien. Fabien turi kumwe ku murongo. Fabien turamuronga. Reka twakire Epitas. Amahoro neza.
Amahoro neza.
Urahura komeye.
Ndakomeye.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Jewe icyumviro notanga nubwo muvuga ngo abakobwa ngo bangane n'abahungu jye mbona nk'icyo kintu kidakunda kweri kuko nta bibiliya mengo ntibyemeza.
Iyo ubyumvise gutyo ga Epitase ubyumva ko baba bashatse kuvuga iki iyo bavuze ngo umuhungu n'umukobwa bangane? Wowe ubyumva ko biba bisigura iki? Kuko hari igihe abantu babyumva kwinshi, hari abavuga ati kumbure inguvu, ubwenge, banganye imishahara, banganye icubahiro, banganye ijambo. Wowe ubuvyumva bashaka kuvuga iki iyo bavuze kubanganisha?
Yemba ndumva bashaka kunganya icubahiro na byo kweri barinde banganya icubahiro n'imiryango yo kisambuka nivyo ukunde mugabo n'umugore bangana.
Kuri wowe ni ibijanye n'icubahiro, hama ku bijanye no guhembwa imishahara, guhembwa imishahara imwe naho iyo bavuze ati bangana imishahara,
guhembwa imishahara imwe nta kibazo mu gihe ibikorwa bakora ari bimwe aho nta ngorane kabisa.
Hama kungana uburenganzira bwo gukora ikina kiriya, haba ari gutwara ikinga cyangwa kudatwara ikinga, hoho ubyumva gute?
Oya, gutwara ikinga n'ibindi bigendeshwa nta kibazo, byigirwe gusa mbona batongana n'ibijyanye n'icyubahiro. Hari ibintu abagore nyine, hariho aho abagore bagarukiriza n'abakobwa n'ahandi abahungu nabo baca batangurira. Kandi n'ubudi, hariho ubudi bumwe nk'abagore bumwe nyine usanga badashoboye.
Koko batanganya bamwe inguvu zo mu mubiri.
Inguvu zo mu mubiri, bitanye n'inguvu zo mu mubiri nyine.
Rero kumbure kuri wewe ni byiza yuko abantu bokwama batawumora neza iyo bavuze ati kungana. Kuko hari ibyo wemera n'ibyo utemera kubijanye n'uko kungana nyine. Allo? Allo? Ndakeka byamugoye ku murongo wa telefone, ariko nari nifuje kumva uko abyumva Epitase, ariko nduva ko bimwe arabyumva bijanye no kungana, haba ukwemererwa gukora ibintu biriya, ariko kubijanye n'icyubahiro ati ahonye sibyo. Urakoze cyane. Hama umutumire wacu turacha mufise ku murongo wa telefone. Bucumi bwo kuvyo bamwe bagiye barashikiriza ubivuga ku iki, haba ni nico Epitase yashikirije kubijanye no kunganisha cyangwa kugira uburenganzira bungana, wowe uvyumva gute, uvyakira gute? Allo Bucumi? Beoline turi kumwe?
Ego.
Wacumvise kibazo? Bimwe mu by'abanywanyi. Bimwe mu by'abanywanyi bagiye barashikiriza ibyumviro byabo bijanye n'ukunganisha abahungu n'abakobwa canke muri make uko babyakira, uko babifata, wowe bivuga ku iki iyo wumvise bariko bavuga ati kunganisha uburenganzira cyangwa kunganisha ibitsina, we uba uvyumva gute?
kunganisha uburenganzira jyewe uko ndabyumva numva yuko umukobwa cyangwa umuhungu hotahura yuko itandukanye kata atandukaniro ririho akazi umuhungu yashobora gukora akajyanye n'umwuga w'ikinga n'umukobwa ko yashobora kugakora bivanye n'ukuntu hasirumvamo.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi banywanyi bishwe cya Amerika. Fabiano mvuye kure uratwumva?
Ndabumva imbaraga na cyana.
Ubwo
njyewe kandi nabanza gushyikiriza n'intererano.
Yego, turakumva.
Ego cyane n'abandi bashikiza ni interano mu gihe cyane none abakobwa nabo nyine bakwiye gukumirwa barashoboye akarero jewe ndi hagati mu gihugu ndi mu ntara ya Karusi.
Alo Fabien, ego waruvuze?
Ni cyane no shikiza ni interano cyo ndi mu ntara ya Karusi. Tugiye kubiraba abakobwa nabo nyine bari kukizi barashoboye ni kuvuga hari ibyo usanga n'abakobwa bashoboye. Ubu yari kayashyikiriza yuko ngo hariho limiti hagati y'abahungu n'abakobwa, hariho n'ibyo abakobwa bashoboye usanga n'abahungu badashoboye nko mu kibano bigira bya kera. Ubu byarahagaze byo kuvuga yuko umukobwa ari uwo kujya mu ndimiro cyangwa mu gikoni mu gikari ngo abakobwa nabo nyine barafite uburenganzira. Njye nk'uko kandi ndabona yuko nazijya cyane turusha zidashemeye ntibishemeye kuko urumva abakobwa batwaye cyane abahungu nabo gutsina gabo tugatwara 70 urumva yuko 30 ari zikeya cyane kuko urugero rwa none abakobwa nabo nyine barafite uruhara runini ya mwikaya ndende kuva mu kibano kugera no ku gihugu. Akarero nk'uko umukobwa araye abaye wa kabiri bihikanwa urumva yuko iterambere kuri we kandi ni n'iteka ku gihugu.
Yego, igihugu kirabonekana kiramenyekana mu mahanga, kiramenyekana mu makungu. Iyo nivyo koko umwigeme umurundikazi yashoboye gushika kuri rya ntambwe abandi mu bindi bihugu kumbure batashitse.
Yego.
Urakoze cyane Fabien. Reka twakire, turagushimiye cyane. Tuce kuri bucumi kubijanye nuko kugerageza gufata intambwe yo kugira ngo mwiteze imbere mu bijanye n'amakinga. Bega mubamuja mu zindi ntara kugira ngo mushobore kugira ibyo wise guhimiriza abandi bigeme kugira ngo bashobore nabo nyene gufata iyo nzira mwafashe yo kwiteza imbere biceye mu makinga.
Bucumi akese bidukunze kujayo.
Nimukunze kujayo. Muri muguma muri yo ntara
muri. Ndagiye gusata kujya hamwe dukorana. Tujya tuva mu ntara zitandukanye hakagira aho duhuriye akaba ariho tushya dutangura gukorera imyitozo imimenyerezo tugatora nk'umuryango urumva tuba twavuye mu ntara zitandukanye tugahurira ahantu hamwe.
Urakoze cyane. Hama muri izo zindi ntara mubona uyu mwuga wo gutwara amakinga nawe nyine bawijukira bawumenya mu bisanzwe gutwara amakinga cyangwa kuja mu mahiganwa y'amakinga mu zindi ntara mu gihugu mubona byifashe gute?
Hari abaziyumvamo n'abandi usanga batabyiyumvamo. Rero mu bamwe babyiyumvamo harimo ababyakira neza bagashobora kuza tukajya hamwe tukaza guhura n'izindi ntara tukagira icyo bita umuryango akaba ariho dukorera imyitozo.
Urakoze.
Ego,
reka twakire abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika ku murongo. Turafise Norbert, uratwumva? Alo Norbert.
Yewe neza.
Amahoro. Ego.
Ndi mu Rwanda. Ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. ikimviro cyanje nuko abana b'abakobwa kimwe nabo bahungu bakwiye kubaha ubwigenge bagaterwa inkunga kimwe n'abandi hanyuma n'iterambere rikiyongera mu bana b'abakobwa ariko cyane cyane abakobwa na leta wenda y'u Burundi yagakwiye gufatikanya n'ibigo ikareba ukuntu yazamura urukino rw'igare rukiyongera cyane hanyuma n'urubyiruko rw'abakobwa rukibonamo.
Kuri wewe ubona leta ari ifise uruhara runini cyane kurusha haba ari ababyeyi mu kibano canke abarezi
bose bagafatikanya muri kimwe cyose.
Ego reka kumbure na Beoline twumve niba ariko abibona. Beoline wowe ubona uruhara cyane cyane kubijyanye n'ibicyo turavuga byo guhimiriza abigeme nabo nyine bakaja muri umwuga canke muri bibiri zihiganwa ni leta ni ababyeyi n'abarezi ubona byo ari bande cyane cyane bufatiye yambe. Beoline
go.
Allô, Beoline?
Ça.
Ratko, ego Beoline ratko.
Ego mindabuhu.
Ego ubona ari leta canke ari abavyeyi mu kibano canke abarezi bofati ya mbere guhimiriza abana babigeme kugira ngo bashobore gufata intambwe nk'izo muri komara fata.
Cyane cyane leta niyo yozimiriza ugaruka.
Urakoze cyane radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uno munsi wa kabiri turiko turaganira nabigeme ku kibazo cy'abigeme cyerekeye ukuja mu myuga itandukanye ijanye no gukora bimwe babona abandi babona ko ari nk'iby'abahungu cyangwa iby'abagabo. Uno munsi turiko turaganira ku bijanye no gutwara makinga. Umwigeme yitwa Emanuela ya shobuye gutsinda kibanza cha kabiri mu mahiganwa yabaye mu ndwi zibiri ziheze mu gihugu cy'u Burundi y'amahiganwa mpuzamakungu y'amakinga yabere muri ico gihugu. Reka twakire ku murongo wa telefone cyo turaganira n'abanyonyi bishwe rya Amerika ubundi munywanyi ni James uratwumva?
Yego ndabumva cyane. Ndabumva.
Yego James ikibazo canke iciyumviyo?
Bo kuciyumviro vrema ico nobo naco nuko abigeme bari bakwiye kuba agaciro kangana na k'abahungu bakumigwe bamenye koko n'abigeme nabo nyine bashoboye mu gihe babafashe babashyigikiye babagize sutenir babafashije mu byo mu migambi runaka kuko n'abigeme nabo nyine ndabana mu bandi nabo nyine barashoboye mu gihe bakurikiranye bihagije.
Ikibuze ni ikihe none ga James muri make?
Bo ikibazo hari aho nko mu ntara zimwe za ruguru usanga abigeme bakumigwa ugasanga ntagateka babaha ugasanga nabo kuguma muhira abo gukurikirana turiye nyine ngo babatunze muhira nabo kujya mu mirima gusa kagisanga no ku ishuri ngo iyo hageze kuko nkaho babatuma ibikoresho amahera yo ku ishuri kashusanga abigeme n'undi bavuga ati nakare nabo tubakurikirana nta kaduza kanyu na nako kubera ko nta sitire yanyu tubona mwembi nicyo gituma rero mwigeme akaca ko miguku onya kashusanga n'ubuzima bwiwe akuze atacyo imariye.
Ego akuze cyane. Ego turagushimiye ku ciyumviro. Ego
kandi namwe ndabashimiye kabisa.
Ego ariko ku murongo wa telefone twatwizeye kuvugana nk'umumenyesha makuru arongoye ishirahamwe rivuga cyane cyane ku abigeme ishirahamwe ry'abamenyesha makuru bavuga cyane cyane ku nkino. Twakire Liliane Shimirimana turi kumwe umva ko tutaramuronka ku murongo wa telefone ariko tuyizera ku muronka. Ego ego none ga Berlin uratwumva uracari ku murongo wa telefone, twumvise ko abanyonyi b'icyo cy'u Amerika bagiye barahamagara nuko tutaronse abigeme, ntidukunze kuronka abigeme kugira ngo tubaganirize bashikirize ibibazo byabo cyangwa ibyumviro byabo. Abigeme ahanini baritinya, ntibashikirize ibyumviro byabo. Wewe aho uherereye uko kuntu washobora kuja muri amahiganwa cyangwa ugatangura kutwara ikinga gushikiriza ijambo, ubona byarafashije mu mibereho yawe y'ubuzima bwa misi yose, kuja habona, kuja mu mahiganwa, byaragufashije? Harimo amajwi nsindiko ndakumva neza. Berlin,
halo,
uratwumva?
Ego ndabumva.
Nibaza ko
ati byarafashije na byakiriye neza.
Ego none wowe wifuza kugera kuri uhe rwego none kubijanye no guhiganwa mu makinga, ubona kazoza kagiye kuzomera gute, ni wabandanya ugira uwo mwuga, ubona ari ikintu uzobandanya muri kazoza?
Muri kazoza niyo nabandanya, nkabandanya nteri imbere njya mu bibanza byiza nzoshobora gutera imbere.
None nk'ayo mahiganwa muba mwagiyemwo akarusho muronka ni nk'akahe, haba ari ubu iyo midari baba bashikirije, uburyo bwoba burimwo kuri ko bariyumvira kuja muri iyo myuga, amafaranga baronka nk'ababa batsinze abangana nka gute? Alo, Berlin, uburyo buri mu mahiganwa muba muri ngo nkaya habaye mu ndwi zibiri ziheze bungana gute? Ndakekaga telefone kariko karamugora. Berlin, ndamushimiye cyane kubona yafashe akanya ko kuganira natwe mu kiganiro muri Isangacu uyu munsi. Dushimire namwe bwe banywanyi bishwe rya Amerika mubandanya mushikiriza ibazo n'ibyumviro buri munsi mu kiganiro muri Isanga. Ego mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi, ndashimiye mwe mwese. Ahamana ndashimiye na Nadia Taya yashoye kwegeranya amajwi no gushira ku mirongo abanyonyi b'ijwi rya Amerika. Nkuko bisanzwe mubandanye ikiyago ku rubuga rwacu rwa Facebook ni Radio Yacu VOA, aho mushobora gushikiriza ibyumviro cyangwa n'ibibazo kuri muri Sanga y'uno munsi ni ejo. Radio Ijwi rya Amerika, tubandanya ikiyago kuri Facebook. Murakoze cyane mwese, umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza ibiganiro byacu.
Tangaza.